Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Turaramukije nshuti mwese muduteze amatwi, turi ku itariki ya kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi, ni ukwezi kwa mbere k'umwaka. Abatwumviriza mwaba Barundi n'Abanyarwanda, turabandanya tubifuriza Noweli nziza n'umwaka mushasha wa bibiri na cumi n'indwi, aho muri mu banyu no mu byanyu. Hano ni Washington DC, nkaba ndabaramukije rero ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Aha tunoche amaraso yuko arasendera, ndabajuma nawe nyene bari baryamye basurikiranize, nawe ngiye kumubyura nsanga nuzuye amaraso mu mutwe uku amaraso yuko arasendera.
Uyo ni Edouard Nkeshimana, ni wacitse ku icumu mu bwicanyi bwabereye muri zone Kiyenzi ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Inkuru cyo kimwe ni inkuru y'ico bamwe mu banyagihugu mu Burundi bavuga ku ngingo yafashwe yo kuduza ibiciro by'ibinyobwa by'ihinguriro Brarudi, turazibashikiriza mu kanya.
Gilbert Bandira n'umugabo yari yubatse hamwe n'umusore Nestor Nkeshimana nibo baraye banyuranye n'umwaka wa 2017 barashwe n'abantu.
Mura tubabarira Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Amakuru mu biyaga binini, abantu babiri barishwe barashwe mu ijoro ryo kuri uyu munsi w'Imana muri zone ya Kiyenzi komine Kanyosha ni mu ntara ya Bujumbura. Abantu batandatu baza bahagaritswe n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Ibindi kuri iyo nkuru tubibaze umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Gilbert Bandira n'umugabo yari yubatse hamwe n'umusore Nestor Nkeshimana nibo baraye banyuranye n'umwaka wa 2017 barashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri w'Imana nk'igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu batashe bavuye ku rubanza. Bivugwa na Edouard Nkeshimana yari yarusinze umuvukanyi wa Nestor Nkeshimana yasezeye isi.
Rero tubamukuza jewe nsice aha haruhande yo muhira, numva inkoho avuga ati nkoho ati nibiki, tatumera nk'abahundagara babona umvise inkoho nye numva umutima urakuvamo, saturahundagana tumera nk'abatemba. Amaca arahera umwanya mutoya inzo nkoho zasubiye kuvuga ati none abagenzi twari kumwe nabo kuko badashika nibiki. Jewe ntavuga ati ndahubwo renge ababagize ubwoba ngira abo babanyegeye mu mwonga wo ngaho hepfo mu gahongo, teka nsubira inyuma nze kubaraba. Niho nasikira kuri mutoya wanze mwene wacu yaguye yagaramye uko ngenda ndamubyura mu maguru ati imandira ati ibyo bintu nibiki, burya nsanga ndamudugiza uko nsanga. Aha tunoche amaraso yuko arasendera, ndabajuma nawe nyene bari baryamye basurikiranize, nawe ngiye kumubyura nsanga nuzuye amaraso mu mutwe uku amaraso yuko arasendera agenda kavopfo cangaruka nkoma induru no kugaruka kuza gutabaza no muhira.
Mu muryango waraye ubuze ni ntuntu n'amarira. Mpawe n'Imana Jacqueline umukenyezi w'umuhesi Gilbert Bandira avuga ko umugabo wiwe yamuherutse igihe cy'isaha munani z'umuhingamo kuri w'Imana, none yumvise bamubikira mu ijoro ko umucanje wiwe yishwe. Uwo mufasoni asaba amatohoza yihuta kuri ubwo bwicanyi.
Umugabo wanjye yari yapfuye muhira saa munani avuga ko aza kuraba abagenzi n'umunyamaboko, hama nk'imuma saa mbiri niho batse badutelefona batubwira ko babishe babishana n'uwo bari kumwe umugenzi wenyine.
Bisaba iki ku bijanye n'urupfu?
Ni kugira amatohoza.
Mu muryango waraye ubuze bikeka ko ababo buba bazize amatati yo mu muryango n'amatati y'amatongo nkuko bivugwa na Edouard Nkeshimana mukuru uwaraye yishwe ku mutumba wa Musugi aharaye haguye ibara. Abahaba biyamiriza ubwo bwicanyi bw'abitwaje ibigwanisho. Nahayo Ezekiyeli wo ku Musugi abwita ubwicanyi butagira izina, asaba ko ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira bavyakwa.
Ubu bwicanyi twebwe tubona yuko ari ubwicanyi butagira uko twobisigura, kuko aba bapfuye barababanyi barabajyango kandi nta bintu bya politike barimo. Rero ku bw'ivyo ivyerekeye ubu bwicanyi twebwe n'ukuri turasavye ko umukuru w'igihugu yodufasha kugira ngo ibintu nk'ibi bihagarare mu gihugu.
Aba barabishwe bicishijwe ibigwanisho bicira umuriro aho musabike.
Twebwe ico dusaba kubijanye n'ibigwanisho biri hagati mu gihugu twasaba ko hoba gukura ibigwanisho ku bantu babitunze batabifitiye uburenganzira kugira ngo ubwicanyi buhagarare
akamugaterwa n'abanyamusugi aharaye haguye ibara basaba ko amatohoza yunyaruka kuri ubwo bwicanyi kumviwe n'abajeje intwaro n'inyamiramabi abantu batandatu harimo bamwe mu bari bafitaniye amatati y'amatongo n'umuryango barayubuze baza bahagaritswe n'igipolisi kumva z'amatohoza bakuwe kuri no wa mbere mu Kiyenzi bajanwa mu gasho ka komine Kanyosha kari mu Ruyaga kumugwa mukuru w'iyo komine kumva z'amatohoza ikindi kivugwa aho muri zone Kiyenzi ku mutumba wa Nyamaboko ni nyuruzwa by'uburongoyo urwaruka ryobo ku mushinga amateka gatorwasa ku rwego rwa zone mu muryango wa Alex Sabimana babwijwe ijya Amerika kuwabo yanyurujwe n'abantu bambaye impuzu za gisirikare byanitwaje n'ibigwanisho bicira umuriro nk'igihe cy'isa 6:00 z'ijoro kuri uyu w'Imana bamusanze mu muryango kuva magingayo nibazirengero ryiwe bagasaba ko bajeje intwaro n'umutekano bo bafasha kurondera muri zone Kiyenzi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
ku mutumba wa Rubungu muri komine Rango y'intara ya Kayanza abanyagihugu baridoga ko barembejwe n'ubusuma bwo mu mirima urwaruka ruragirizwa ko ari rwo rukora ubwo busuma ariko nago rukavuga ko bitaruraba ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
ku mutumba wa Rubungu uri muri komine ya Rango y'intara ya Kayanza abanyagihugu nka bose batunzwe n'uburimyi uno munsi abanyagihugu baririra bavuga ko bashobora kwicwa n'inzara kandi bararimye kubera ubusuma bwabaye ndase mu mirima
kwa gatanu windi biheze bangize umurima w'imyumbati kwa gatatu ari kwa Mungu kangiye bitokendwe ahasigaye nitunye tujye amahoro
imyumbati yose yihoti yiruba bakubita umunariko ibirembegwa umubimba bakubita hasi abo basuma nitwigira tubabona tujya duhwere n'inzara kandi twari dufise indya
n'ubusuma bwabaye ndanse gose cyagitoki bashisha ku buhombo wabo umwumbati nuko nyene twaba nk'uturaya warimye nuko nyene
abakuze bagiriza abakiri bato ko aribo babatujije
ubwo busuma njyawe sinzi ko bava ku muhimbiri nyene iri kurayere yatakikora ngaha ku mutumba aha nihembe irahari kabisa hari nk'ibisi imyaka 15 15 ariba
nkaba ayi bakiri bato bato twege turiko turisazira aho kumubwira afate umubwizo ngo afate isukaje kurima ifatiriba ivyiwe yigira none twege turiko turagenda tuzobarimira tuze tubashobora
nkuko babivuga ubwo busuma busa n'ubwagizwe umugambi kuko babutoreye n'izina ry'ubuhizi
kubera keshi na keshi urashobora gusanga umuntu afise ibintu ukarondera yuko yayifise nawe wabuze bagacyavuga ati urumva turinganire mu kumwiba bavuga ati turinganire ndabimwebe nawe turaye ko twongana je nkaje mu mwaka bameneye inzu ituro zibiri kubera babona yuko je nanje naratembera nkamanuka ibujumbura mvuye bakabona nje ntagase nabavuga tujya muhungu no mwiba ngatwotera tungana ni kwa kuringanira rero
ugwaruka gwiregura ugutandukanye uyu mwigeme avuga ko abiba atarugwaruka gusa asigura ko hiba ingeso
ukuntu zifashe siko vuga ngo nabakiri bato gusa ahubwo nabantu nyene nk'abantu babagabo cyangwa nk'abasore bose hari habiba nabatiba nico gituma batovuga ngo nabakiri bato cyangwa ngo abakuze bose bari babasivana n'abafisi yo ngeso
aba basore bavuga ko hari ingingo zagiye zirafatwa zitorohereza ugwaruka
ugusuma mukuza keshi na keshi birada bivuye no kubisagara kubera urabona nta muntu akikubita ngo agende hariya ngo ajye guca agafaranga baca bada babasubita inyuma ugaca usanga impimbiri yabaye myinshi mu Rubungu nkajya nk'akarorero nakurata gisivero mugabo nk'amahadaba ariko aratangwa mu gisagara cyane nashobora nicyo gituma najya kwicara ino
abapolisi n'ubworo nk'iyo tike ntibigera bakorohereza ugiye Tanzania batagufunga igitega baragufungira mu za Kayogoro ngo ugiye kwiga igisoda kume naho ugiye kurondera ubuzima nicyo gituma abantu benshi bari basanzwe bafise imitima yo kwibaguma bibakubera urumva ntibagifise aho bajya kuba baronderera ubuzima
kugira ubwo busuma buhere hari ababona ko hoba ukurarira yamara bakuze babona ko bitoborohera kuko abafise inguvu zo kurarira aribo babukora ugwaruka canke abakuze babona ko ishure ry'imyuga ryorangiza ico kibazo
bazanye nk'imyuga ndibaza byo koroha bukebuke
yego kweri n'ibishomeri biri mu Kayanza cyangwa muri komine Rango n'ivyishye babazanye imyuga bayikora kandi mu bisanzwe n'ibintu byaraduze n'amatonga akaba yaraze nico gituma ubuze icakora umwuga akora ajya kwiba
mute abana bavuze bati imyuga hari ico yofasha nawe niko ubibona
yego niko ndabibona kuko urose umwuga nta katima kuko iba yosura kugira
ntunzwe n'Imana Gasiano umukuru w'umutumba Rubungu aremeza ko ubusuma bwabaye ndanse ku mutumba Rongoyi ico buvako umukuru w'umutumba Rubungu ahagarara cyane ku mwimbi wabaye muke kubera ikirere kitavyifashemo neza.
Kiro cy'ubusuma kirahari cyane 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 mu mirima aho usanga ibitoke babiciye gasanga n'imyumba tibayiranduye. Hariho gishasha mbere kitahora kiringa kuri umutumba wa Rubungo kijanye nuko batahora biba imirima y'ibijumu ariko ubonaho badurutse imirima y'ibijumu kuyiba yose. Ubwo busuma cyane cyane buva mu kirere byagenze nabi muri uwo mwaka nta mwimbo wabonetse neza kubera ikirere cyaragoranye aho batenga ibijumu bimwe mwe byarumye base gutera ibindi bishasha.
Kugira ubwo busuma bucibwe kuri uwo mutumba ntunzwe n'Imana Gasiano arashigikira icyifuzo cy'ugwaruka.
Oba ukuntu abanye abantu bakiri bato bakaja kuri iyo myuga wa mutima kujya kwiba nibo busubira kuri abaribo babarose umwuga bariko barakora.
Ubwo busuma buvugwa ku mutumba wa Rubungu buravugwa no ku yindi mitumba iri hafi nka Kiguruka, Gikomero na Rusave. Muri komine yarango y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jean Bosco. Tuve mu Kirundo tugaruke Bujumbura kuri w'Imana. Igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere mwaka w'2017 ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi ryadugije ibiciro. Iryo shirahamwe rivuga ko iryo duzwa ryatewe n'iduzwa ry'ibiciro by'iryo rikoresha mu gukora ibinyobwa. Abihereza ibinyobwa by'iryo shirahinguriro bakiriye nabi iyo ngingo. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Kuva kuri uyu w'Imana ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi nka byose byaraduze igiciro. Uwa Monster Boke yagiye ku 1200 mu gihe yahora igurwa amafaranga 1100. Ayo mafaranga 100 yadubugijwe kuri Boke, ni nayo yadubugijwe kandi kuri Monster ndende ubigurwa 1108. Monster ngufi nayo yavuye ku 1300 ijanwa ku 1400. Inzoga nshasha yitwa Royale nayo yaduze 200 yavuye ku 1108 ija ku 2000. Ikiyeri naco caduze amafaranga 100 kiva ku 1300 kija ku 1800. Iyindi nzoga yitwa Nyongera inyobwa mu ntazo hagati gusa nayo yakuwe ku mafaranga 900 ija ku 1200. Bamwe mu biheze ibinyobwa bya Brarudi bemeza ko ibiciro bishasha bivunye.
Je nabyumvise yuko ikiyeri kigeze ku 1800 mu bubare busanzwe nayo munsi y'igitanda hoho ni 1500. Brarudi nayo ne naho ibandanya kuduza ibiciro, irakwiye kwikubita gashya kuko nta wuzoza kunwa ikiyeri yaraye ubusa. Ubisahani yinja mu minsi heze imeranje kijumpu senkesa mwubu buresitora busanzwe baduha, ariko ubutakwije wisaba kubwira ati ntiwinjire. Bariko baraduhana bashaka yuko nakanyota gatera kicaba nyagihugu n'ukuntu inzoga zahora zituma n'ibyiyumviro byacu bisubira ku mwanya.
Ibyo biciro vraiment ntituvyakira neza kubera n'ubukene turimwo na mahera hari. Nituzi rero yuko tuzobandana tubine
nka twebwe abantu abo nikora ni baraye bagabanye ibiciro kuko ntituziba tukironka ingene tunwa gacupa kuko ibiciro bimaze kuduka nka ntabo nikora ntasubira kuronka bagafaranga bakakura ko ibyo biciro bongeje ko
rero naho baduze ibiciro sinzi ko byumvira yuko bifatwa nabe n'igihugu bato bato
kugira umuntu agira 1000 ukijya biragorana ugende za 500 tugezo kurya cya 1000 cyose n'icyo kiri tuzokigura iki amahera dufite kugucu kiye.
Ariko hari nabandi basa nuko atacho bibabwiye.
Rero twe ntibidutangaje gose ibi turayimenyeye ni ingaruka z'ingorane igihugu cy'urundi cyaciye mu kiho kiracamuhetse umwaka urenga kubera muri igihugu cyacu cyahora gihoro nk'imfashanyo ivuye hanze. Abatabizi niwe mbere cyo rigarukako ntibazi yuko abanye tutakironka imfashanyo ivuye hanze kandi rero ko turonka imfashanyo leta ikigumika mu munyagihugu muto muto
nta gitanga cabayemo kuko umva byamaze iminsi bivugwa igihugu abantu bavuga bati turiteze ko ibiciro bishobora kuduga ku nzoga za Brarudi none fanta mu minsi zo bari bayidugije kandi uravyo banyagihugu bukene barimo burarenze ibintu byose yaraduze haba kufungurwa
hari ubukene buteye ubwoba yahandi kuduza ni leta ifashe ingingo umuntu yakira gutyo mbwo nuko biduze mu bihe kandi bigoye cyane hari ubukene n'umunyugora kuronka
byari kuba bibintu kubera Burundi turakenye ubukene ntangire nta mafaranga hari mu banyagihugu.
Abandi nabo nk'uyu mutama bavuga ko bagiye kugabanya ubwinshi bw'inzoga bahora basoma.
Nta primusi namwe nk'icupa zirindwi none ubu nazibiri sinkiziroga ni kuri je nabyakiriye nabi cyane ningira Imana nkaronka ayimwe cyangwa zibiri ayimana zawe yambonekeye.
Leta n'ihinguriro Brarudi bisabwa kugabanya ibiciro
igashira munsi y'ibeyi yagurisha ibanje kuraba ubukene abanyagihugu bafise niduzwa ry'igiciro mu gihugu ukuntu ririko ririyongera. Izo nzoga zozo bagumye babiduza bazovyinwera kuko nitwabura ayo kurya inzoga tuzoziheba twihane tugire ku kariro k'ubukirisu kuko nta wuzoza kunwa inzoga maze iminsi biratarongo twaje.
Yeno sa kure itavula mwenye kwiga kuhu ilika kuduza yunabzibi chiro. Ilabe ukuna wanyi kigwa baye hu. Habe wane kuduzi vino munga wala wana.
Chotu kwa saba kwa li leti bigira. Tuko saba kure itugaru kila natu.
Nituona icho tugie kuwa. Leta yoraba icyo yokora ikatugabaniriza ibiciro kuko umunyagihugu muto muto niwe ari karaguma hago
bamenye yuko ariko yaduzije ibiciro umunyagihugu muto muto ariko ari wari karagira ingorane cyane ariko arahombera twasaba leta yuko yokwikubita gashi igahindura murazi ko abanyagihugu ari twashizeho ari dushiraho leta twashiraho kugira ngo tumeregwe neza twashiraho kugira ngo duce tuguma tumeregwa nabi kandi twatuzi ngo tufise leta ariyo dusanze twitunga no muvyeyi wa bose
Ihinguriro ry'ibinyobwa bararudi risigura ko icyaritumye riduza ibiciro ari imvonyamukuru zibiri tagisi y'amafaranga 50 leta yatanguye gutangisha kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017 ku icupa rimwe rimwe hamwe n'iduzwa ry'ibiciro by'amazi umuyaga nkuba igitoro malt hamwe na oblon Ihinguriro bararudi kandi ryafashe ingingo ko kuvuba ibiciro by'ibinyobwa byaryo bitegerezwa gusa bikaba bimwe mu ntara zo hagati mu gihugu no ku mugwa mukuru Bujumbura Iruhande y'iduzwa ry'ibiciro by'ibinyobwa bya Burundi n'isukari yadugijwe kuva kuri uyu wa mbere ikiro cyavuye ku mafaranga 1900 kija ku 2200 ubushikiranganje bujejwe ubudandaje bumenyesha ku iduzwa ry'igiciro cy'isukari byatumwe n'uko ibikoreshwa mu kuyihingura navyo none byaduze ibiciro Roger Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Arakoze loje mu gihe tukiri mu bihe bya Noel no guhimbaza umwaka mushasha w'2017 abarundi n'abanyarwanda baracabandanya bashikiriza uko bahimbaje iyo minsi hari mu kiganiro muri sanga cyo kuri wa mbere cyatunganijwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Kuri telefone dufite Dani Dani
Ego ndabaramukije cyane Thomas Kamirindi
Umwaka mushya muhire rwose
Ego watweze cyane Thomas na Fatuma Karara mwese mugira umwaka mwiza w'2017
Aye ngwara gushimiye cyane rwose nanye ndagushimiye
Ego naje ndabashimiye cyane
Ubunani wabwijije gute rero
Ego ubunane Thomas Kamirinda yo amgisagara cha Bujumbura no mu cunga yo hose turashima Imana kweri kuko Hanini nico namambwira batari bake burya twoshima imana gutwadushiza amahoro tuba umwaka uwe dutukira amahoro burya igisigaye gitonga iminsi mikuru canke ibindi bari nyongera gico rero nanjye nico shima hanini kuba nkiri muzima ibisigaye navyo ari nyongera nkuko nabivuze
ubwo rero ukaba ufite ahehe matwara y'umwaka w'2017 ufite ihe migambi
imigambi ni myinshi cyane hari umuntu aba yarakoze cyaba yaragenze neza hayo niyo aba yarakoze yaragenze neza ariko iyo mfise ni myinshi cyane ntawe novuga ngo meza ariko umwenyamukuru uri imbere yo yose no gusengera igihugu cyacu n'abanyagihugu bakirimo kugira dusubire tunywane impunzi zasohotse igihugu zigaruke igihugu gisubire kirangwemo amahoro dusubira kumva barara bapfuye abahitanywe n'ibi na biriya kugira dusubire kubonera hamwe nk'uko basokuru bacu bavuze ati tuga igihugu cyacu cy'u Burundi cy'amata n'ubuki n'ibyo niyo sengesho ifise muri umwaka 2010 Thomas Kamire
ye Dani urakoze
Ego ama ndabashimiye cyane Thomas kuko mwabanye natwe muri umwaka uheze mwakoze ibikora inka nkashimira n'abagenzi banyu abamufise b'abakorespondanti mu gisagara cya Bujumbura ama ngashimira cyane na Fatuma Karara yamatwakira nkashimira rwose n'ukuntu mwashizemo uturirimbo dutandukanye harimo nako ku mugenzi wacu umumesha makuru hano mu Burundi Pajo Patrick
Yego rwose ndagushimiye Dani
Ego
Dani avuze abantu babuza babo muri iyi minsi mwihangane mwizere yuko Imana yabakiriye kuri telefone dufite Leonce Leonce umwaka mushya muhire
ah sigo sengere
ye usengere rero
nivyo ka
nuko none ko nta gashengesho suvugiye agasengesho kavuge
oya Imana izodufashe n'ukuri tuzoze tugumara amahoro nk'uko twawutanguye
ye wawutangiye neza rero nimba mbyumva neza
yego n'ukuri kuko umuntu atangiye umwaka abona ari muzima ni ibintu byo gushimira Imana cyane yego
ubuna niwabwijije gute
naravuze ubukene ni hatari no ibiciro byaraduze. Ariko gusa ikintu umuntu abashimira Imana ni cyuko haba hageze gusa umwaka w'ubuhezi ari muzima. Kuko tuba twafashe ingendo zitandukanye tukazivamo amahoro, hariho benshi bazihuriyemo mu bibazo, hari abimuga, hari ababa barwaye, ariko twe tukaba tugezeho ikitegetsi bati urumva ni ibintu byo gushimira Imana cyane. Yego.
Ukaba ufite iyihe migambi rero y'ibihumbi 2017?
Ni ukuri nanguranye ingufu nshyashya, hariho byinshi noba narakoze bitagiye mu buryo. Ubu rero nshaka yuko ibyo bitagenze neza bizobuya bizogende neza, kugira umwaka uzohere n'amaburiburi mbona yuko hari ikintu ndiko nakoze muri make.
Ndagushimiye cyane Leonce.
Ego mwo mumanya muti nkasuhuza abantu bari mu Kayanza n'amaburiburi
bavuge.
Reka nsuhuze mama, nsuhuze mama na mushikanzi, mama Radia ari mu Kayanza hamwe na papa ari mu Yinga. Murakoze.
Urakoze nawe umwaka mushya muhire n'abawe.
Yego murakoze namwe mugubwe neza.
Radio Ijwi rya Amerika, dufite Abdila kuri telefone. Abdila, umwaka mushya muhire.
Twese tuwusangire.
Wawutangiye neza se?
Umwaka wagenze neza, twawusoje neza, ugiye turawerekeza.
Yego.
N'ubundi tuha karibu neza kabisa, twishimye, imiryango, inshuti. Ndetse ntacyo twaganye.
Mwafashe agacupa?
Kamwe. Kamwe, ni twinshi cyane.
None ubwo mwarasize?
Oya, ntabwo twagwira. Mubwira agacupa arajyaka. Hano mu Rwanda tugira utw'Inyange. Tugira utwa Azam, utwa Inaji, ni byinshi, amacupa ntabwo ari inzoga gusa.
Ahubwo rero.
Nuko utarusobanurije.
Fanta
zirahari nyinshi cyane.
Mwebwe nizo mwinywereye?
Kabisa.
Ibintu
byagenze neza kabisa cyane.
Umwaka mwarawuturikije? Yemwe, warategereje saa sita y'ijoro umwaka urawuturitsa n'abo mwari muri kumwe?
Gusa. Nabaho nibwo nageze saa sita ntarasinzira.
Bwari ubwa mbere
kabisa.
Ubundi kuki se mbere utabikoraga?
Ubundi se? Ubundi nabo byakanjemo neza, ariko uyu mwaka byo kabisa.
Ubwo rero ufite imigambi? Yego, komeza.
Ndi kumwe n'imiryango n'inshuti.
Aha.
Turatarama, umwaka utangira turi maso ndetse twishimye.
Ubwo rero mwafashe imigambi, wowe iyawe ni iyihe?
Imigambi yanjye personnel. Imigambi mfite, ubu ngende ndi umusore.
Yego.
Umugambi mfite mu kongera ibikorwa biteza imbere. Kandi nihaye na gahunda ko uyu mwaka ugomba kurangira mfite urugo rwanjye.
Iyo ni inkuru nziza.
Kabisa rwose.
Watangiye gushakisha uwo muzafatanya ubuzima?
Kabisa.
Hita umusuhuza umwifuriza umwaka mwiza, nimba nubwo mwaba mwari kumwe bwose kubunane.
Yitwa Mugabe Kazi Janati.
Yego.
Namweretse na famiye, twe turi kumwe niyo nazanye.
Famiye yaramushimye?
Yaramushimye kabisa, bagora mu ntoki.
Nawe se yakweretse umuryango we?
Umuryango we narawubonye kera, niwo wari usigaje kuza kureba uwanjye.
Bararebanye barashimana, nuko bati nimukomeze mutere imbere.
Baradushyigikiye cyane.
Uzantumira se?
Kugutumira gusa. Utumiye muri rusange, nzagutumira noneho by'umwihariko.
Ndagushimiye cyane Abdila.
Nawe ndagushimiye, umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire kuri twese, na Mugabekazi agira umwaka mwiza.
Cyane rwose, namwe murakoze.
Komera. Ijwi ry'Amerika, duhamagare na Leonce. Leonce, umwaka mwiza muhire.
Watwese Thomas Kamizungu.
Wawutangiye neza se?
Ndashima uko biri kose, ndakenguruka kabisa ko ndi muzima.
Natane Tane Tomasi.
Mhm.
Nifurije umwaka mushasha umuryango wawe pe.
Nanjye wawe rwose ndawe wibifurije mwese uzababera wa mahirwe.
Hama hama.
Yego.
No herezi numero yuwo nashatse nga kuri WhatsApp yanje. Na washaka ko muvugana ashaka gutasha inshuti n'abagenzi.
None se ni muri kumwe?
Oya ntabwo ari hafi yanze ariko naroherereje numero ye. Murayibonaga.
Reka mbaze Fatu. Ndabaza Fatu nimba yibona. Yego.
Okay. Reka ntaje reka nifurize umwaka mwiza inshuti n'abagenzi.
Yego rwose.
Hama wambe ndamugize nyene nyene atayiyumva.
Ntabwo wamuvuga izina uramutsinda.
Oya.
Eh.
Reka ndamuvuga izina yitwa Mugisha.
Yego meza.
Noneho ndamwifurije umwaka mushasha azabubone mwiziza imigisha. Ndifuza ko mu mwaka uzotaha kandi tuzaba turi kumwe ndibaza.
Yee.
Noneho reka nduge mu ntara ya Rutana muri komine Gitanga.
Yego.
Nifurize umwaka mwiza uwo bita Fregisi. Nifurize uwo bitambaza umutima umwaka mwiza. Nifurize n'inshuti n'abagenzi bari mu iyo komine Gitanga intara ya Rutana bose nti mugire umwaka mwiza muroranigwe mu byo murimo byose.
Leon surakoze. Yego.
Karamesha makuru bizi bya America bose. Yabara mu Burundi abari muri America nyene ndabipfurije kororanegwa mu bikorwa byanyu bya mwisi yose imana none ibazimbere
ndagushimiye cyane
umutima wo kudukunda mukunda barundi
ndabagushimiye cyane tuzakomeza rwose tuzabandanya tubakunda
nuko nuko ndabishimye nanjye
ye umwaka mushya muhire
nuko namwe
yaruba
ubagwe
igihe tutarashaka umukunzi wa Leon sereka tube duhamagaye Emmanuel. Emmanuel
ndakumva
umwaka mushya muhire
namwe mwese
nuko
ndakumbuhamagara mu gira kwa
ariko se ko nduva wibereye mu bindi manwe
ntabwo umwaka mushya muhire tubaye
twese nk'abitsamuye nuko ubunani waburiye gute
naburiye neza ibintu byari uburyo
bisobanure
twarariye turanywa
yego
ubundi tunawurangiza turi maso rwose tunatangiza turi maso
i Kigali mwara uturikije
neza rwose byari neza twarawura
none niko se Manuel ubu ngubu muri uyu mwaka w'2017 ufitiye imigambi
imigambi mfite niyo gukora akazi neza mfite ntaharanira kurangiza noneho nikorera
ubundi burundu ntiwongere gukorera abandi nawe ahubwo ugatanga imirimo
nanjye nkayitanga bakambura ahubwo aho guhembwa nkajya mpemba
urumva uzabitangira se nko mukuye kwezi ntabwo turi kumvikana na Manuel mutubabare genda mwumva ariko we ntabwo anyumva radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umufasha wa Leonce Joseline Mugisha twa Muronse Joseline umwaka mwiza
watwese
wawutangiye neza se
yego nuko turimo imana yego
nuko umufasha wawe Leonce uratubwiye yuko wifuza kugira abantu usuhuza umwanya n'uwawe basuhuza
yego ndasuhugije mu mukuru wanjye aba mu Kirundo Ika Desire na mwene wacu wa mu Ngagara yitwa Claudine ndasuhugije n'undi mwene wacu wa mu Kayanza yitwa Janine na Regisina
yego
n'umwana w'uwanjye Rahayiloyi
afite imyaka ingahe
afite imyaka ibiri
urakoze cyane
yego urakoze cyane
Imana ibahezagire na bebe ijwi rya Amerika yego this way ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umwaka mushya muhire
umwaka uheze
Ni kuri kiganiro kw'abarundi n'abanyarwanda babandanye bifurizana kandi bahimbaje umwaka mushasha turangirije ko mwari kumwe na Rezi Bigirimana kuri mikro turashimiye abo bose bagize uruhara muri aya makuru tubifurije kandi kubandanya muhimbaza umwaka mushasha mu banyu no mu byanyu mwari kumwe na Rezi Bigirimana kuri mikro.